Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Kaze n'umushitirimbanguriro nyene mu gaba cha 39 aho ruza kureka inkuru ya Yosefu n'ingene yanesheje ikigeragezo cha muka Potifari. Tureke inkuru itwigishe byinshi ujeni na Kristo nivyo aho kandi kubijeni ubuzima bwejejwe. Mu kumwangira hari amajambo avuga ku murongo w'umunani cy'39 atwigisha nuvuga amadimensio abiri yica maze ariyo nyirayishura yinabuje ati erega databuja ntacu yino na kuvyo ngaba vyo mu rugo mbere yanjeje ivyo afise vyose nta wundi uta muri uru rugo kandi ntacu yisigarije ngo akinyime atari wewe kukura umugore wiwe none nushobora nte gukora icaka ingana gityo ngacumura ku Mana. Amen. Iyi nyishu ya Yosefu irakomeye kuko itwereka icatuma yumva atokora kino caha. Ndizera cyane yuko Imana itatubuza icaha mu buryo buri irrationnel ahubwo icaha cyose tukirenze ku iteka rya Yosefu Imana yatanze riri irrationnel rirumvikana rifise ibyo rigamije gukingira nivyo bihesha icubahiro iyo twumviye ariko kandi bigamije n'ubukingira ibintu bitari bike bigize umubano bigize ubuzima bw'abantu bigize uhugubwa neza banashaka kw'abantu na civilisation humaine. Rero hano igihe Yosefu amwankiye tubona yerekana l'aspect vertical et l'aspect horizontal du péché arerekana ko icaha ubwa mbere na mbere iyo umuntu acumuye aba acumuye ku Mana. Tuza kuramenyeraza ko Yosefu yatinya gucumura kuri databuja kuri shebuja ako kandi cari icaha akoreye Imana ubwa mbere na mbere. Icaha c'est par rapport à Dieu. Icaha ni gukora ikintu cyose gitandukanye n'uko Imana imeze mu karangamutima kayo. Ni Imana y'ukuri, ni Imana igororotse, ni Imana itunganye, ni Imana y'ubwiza. Ibintu byose bitandukanye n'iciri n'icaha. Rero icaha cyose tutegereza kukibona par rapport ya kamere k'Imana imbere ko kiba ikindi kintu cyose. Kumbura kuba tuzahagaruka kenshi ntihangaruke sur l'aspect horizontal. Icaha kandi kirafise inkurikizi mu mibereho yacu n'abandi. Hano Yosefu yavuga ati nuba nshumuye ku Mana nibyo ariko kandi nuba nshumuye kuri databuja yanyizigiye yampaye bino bintu yanjeje bino bintu yanyakiriye ndi nyagano nagurishijwe na bene wacu akanyakira muri kino gihugu ntarinzi n'ukuri nuba ndamuhemukiye. Icaha kandi ukiravye neza kisirangura kirafisosi cet aspect horizontal kandi Imana ikitubujije ibiri kwiyumvira n'ibijanye nayo marapport yose yatwebwe n'abandi. Ubwa kabiri kiri kintu turaba ni kuraba mbega igihe Yosefu yanse gukora kino caha biserura iki? Nivyo biserura ubwiza cyangwa bigiserura integrite ku Mana, integrite no ku bantu? Mugabo kandi hano Yosefu yaje kunesha ibintu bibiri bikomeye bikunda kutunesha: ubutunzi hamwe no kuryoherwa. Iyo akora kino caha yari kuronka ibintu bibiri byari gutuma arushiriza guhabwa faveur muri runo rugo. Nivyo Potifari yari ya mudugije ariko kandi murabizi gukundwa na muka patro byari kumuhereza irindi teka, byari kumugurira irindi miryango myinshi. Hano tubona yanka ascension yariyo yose, promotion yariyo yose, gushigwa hejuru kwa ariko kose guhunyanga ukwera kw'Imana. Turi mu bihe bitoroshe muri kino gihugu cyacu, ni igeragezwa rikomeye kose cyane kwanga gufata inzira ubona ko yo kuduza hejuru mu butunzi ukazi n'ahandi ariko ubona yuko ica mu giturire, ica mu bubeshi, ica mu busambanyi. Hano tubona aranesheje ibijyanye n'ubutunzi atari bwo no gushikira ubutunzi mu nzira atarizo. Bwa kabiri yari umusore, niyumvira yuko kuryamana n'uyu muka Potifari ataje byari kumutwara uretse gusa kuryoherwa. Naho nyine tubona anesha le passion, anesha ibyifuzo by'umubiri. Ibi nabyo rero mu gihe cyacu ntibyoroshe nkuko twabibabwiye abantu batari bakeye kubera turi muri tujye kwita le siècle de l'information aho hari amate technologie d'information yagize une révolution idasanzwe aho ibyo guhanahana makuru byagize iterambere idasanzwe aho ku telefone yacu dushobora gushikira isi yose aho utarinze no kubisaba uzubona kurunga iki kintu kijanye n'ubusambanye wari kurondera icy'Imana aho ama ads aho ubudirisha bwa publicite utiteze utaruzi utashaka uzubona buje nibindi byinshi aho connection bitazimbye cyane kwironka mu telefone aho ushobora kugurura akajyango ka pornography byoroshye n'ukuri hari byinshi cyane byorohereza ibyifuzo by'ubusambanyi guseruka muri twebwe nimba hari igihe dukeneye kwigishwa kunesha ibyifuzo by'ubusambanyi ni muri kino gihe cyacu kimwe mu bintu bigaramiye abantu n'ikintu cya pornography pornographique n'ikunda kenshi ikijyana na masturbation nk'uko twavuze ni byiza kwiyumvira twatangiye tuvuga ni byiza kwiyumvira ati mbega kubera iki kintu cyane agikora kubera iki ntaraba pornography kubera iki masturbation ari icyaha kubera ibintu bibiri bifatanye ndabivuga nk'ikintu kimwe nashaka mvuga ibintu bitatu ibyaha bitatu tuba dukoze iyo turi ko turaraba pornography hanyuma tukagira masturbation hari ibyaha ni muri ibi bitatu tuba dukoze bwa mbere tuba turi ko turitegereza bene data b'abahungu cyangwa abakobwa bivana n'ibyo uri kuraraba nk'ibikoresho gusa ntitubabona mu gaciro k'icy'Imana yabaremeye ntitubabona nk'ama image studio ntitubabona nk'abantu b'agaciro tubona gusa nk'ibikoresho bidufasha kuryoherwa gutyo tukagira igicapu kidahwanye n'icyo twateza kugira ku bijyanye n'ibyaremwe by'Imana tutabura kubabona comme des objets kuraba pornography n'ibi byose bya masturbation bituma urenganya mu ibarabara uri mu ishengero urahantu hariho hose ubonye igitsina gore gihwanye na bya bintu cyangwa igitsina byo bikunda kuraba uca utangura ugatakaza kubona ujya muntu nk'icyaremwe no kwinjira mu migenderanire myiza itunganye yera yubaka n'uwo muntu ugatangura kumubura nk'ibikoresho ubwa kabiri ibintu turaba ku matelefone ku mamashini yacu bigwiza stock y'ibyifuzo by'umubiri bigwiza muri twebwe stock y'amakonvoitise hanyuma mu nyuma iyo ariko araba masturbation iyo uri kurakora masturbation utegereza kubisa un objet de fantasme utegereza kubisa ikintu uri kuriyumvira mu mutwe nushogira masturbation atanga icapo ufite ku mutwe icyo gicapo rero nacyo ugikura hehe ugikura hahandi muri bya byifuzo by'umubiri wabika muri wowe ubwa nyuma kandi imibiri ya siporo horizontale irakomeye cyane iyo turi kuturaba pornography iminsi yose tuba turi kuturateza imbere industry ya pornography industry ya satani industry y'abadayimoni iri kwica ubuzima bw'abantu benshi uko ukritse kuri iyo site pornographic uri kurinjiriza amahera amahinguriro akora ibicapo by'ubusambanyi kugira ngo birushitse kugwira barushitse gukora uri kurabashorera uri kurabagurira iyo ni business ibera ku murongo uri kuravuga ati ndashigikira cyo murakora ni bandanye mutera imbere mu bandi murongo inguvu ibi byose no kuri bene data tuzovyishura imbere y'Imana Mana dufashe kurimbura kuri Yosefu uganyuma mu kurimbura kuri Yosefu ni byiza ko tubonamo Kristo muri kino kintu hano Yosefu ararenganywa kandi agacafungwa bene data ntibyoroshe guca muri no bihe nk'ibi bya Yosefu ntaca yakoze ariko acafungwa atsira ubusa Yosefu umupatriarche n'igicapo cya Yesu Kristo aho ataca yakoze mugabo akarenganwa bitubwira hariya muri Yesaya 53 ngo yaracuranguzwe yamara akarendeka ntiyakura ko umunwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro cyane nk'uko intama itekereza imbere y'abayikata ubwoya niko atakuye ko umunwa Yesaya 53 ku murongo w'indwi hano tubona hari uwundi azoza atigeze akora icyaha akarenganwa agacika urubanza atabereye kandi wari umugororo